Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika libashikiza ibiganiro vya ry'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turarankije nshuti muduteza amatwi muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019. Kuri micro muri kumwe nanje Fidene yo ngapa.
Ari ngo dishigaje gusabya bari byiza cyane turi kuri 25% basigaye babakene cyangwa 30%.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asobanura ukuntu leta ayoboye yahagurukiye kugwanya ubukene mu banyagihugu. Kuri Paul Rusesabagina icyegera cy'umukuru wa MSD kurungika abasirikare b'u Rwanda muri Kongo ngo ntibyoba bitangaje. Leta y'u Burundi yaratsinzwe mu rubanza yari imaze imyaka ibiri iburana muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Yamari mbere yuko dushika kora ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru dufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze Fidele. Tuyahere mu gihugu kibanyi cha Congo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko ubwicanyi bubera mu ntara yo mu buraruko bushira ubuseruko ari ukugerageza ihonyabwoko. Yabishikirije jo ku munsi wa kabiri inyuma yaho ubwicanyi buhitiye muri ako karere bwahitanye abanyagihugu benshi ataco bazira, abandi bihumbi n'ibihumbi barahunga ingo zabo. Tshisekedi yategetse abasirikare gutanguza uruhigi ku mirwi yitwaje ibirwanisho irwanira muri ako karere ka Ituri, aho abategetsi baho bavuga ko abanyagihugu 160 bishwe kuva mu kwezi kwa gatandatu itariki 10 mu ntambara hagati y'imirwi yitwaje ibirwanisho. Uwo mukuru w'igihugu yabivuze ariko araheraheza urugendo rw'iminsi 3 muri iyo ntara. Yiyemeza ko kandi ko agiye kumenya ukuri kubari nyuma y'ico yise kugerageza ihonyabwoko, akavuga ko intumbero kwari uguhungabanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Abantu bashika kuri 40 bagizwe ku bwinshi n'abimukira barishwe, abandi 80 barakomereka mu gitero c'indege cakozwe ku kigo bafungiwemwo ni hafi ya Tripoli ku murwa mukuru wa Libya ku mugoroba wejo ku munsi wa kabiri, nkuko biriko birashikirizwa n'ibimenyesha makuru. Umutegetsi mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri Libya avuga ko igitigiri cy'abafuye kirenze icyatangajwe, ariko abatabara ngo bari ku kivi baraba ko hari abo borokorera ubuzima. Abantu bashika 200 bivugwa ko aribo bari bafungiwe muri ico kigo muri district ya Tajura hanze y'umurwa mukuru Tripoli. Abagavye ico gitero ntibaramenyekana. Ibihugu byagumye mu masezerano mpuzamakungu yo muri 2015 abuze igihugu cya Iran guhingura ubumara bwa uranium byose byarashikirije jo ku munsi wa kabiri, amakenga bifise kubona Tehran yararengeje igipimo cy'ubwo bumara. Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi hamwe n'ubumwe bwa Buraya mu itangazo rusange bashikirije bavuze ko kwiyemeza kwabo kuguma muri ayo masezerano byatewe n'uko Iran yemeye kuzoyubahiriza nk'uko yari yasinywe. Ibyo bihugu bitatu hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya byashikirije ko biriko biriyumvira intambuko zindi byofata inyuma yaho Iran itangarije ku munsi wa mbere ko yarengeje igipimo cy'ibiro 300 by'ubumara bwa uranium, bisigura ko ubu gifise ubugera ku bice 367%. Perezida wa Amerika Donald Trump we aza yarakuye Amerika muri ayo masezerano mu mwaka uheze mu kuvuga ko ataco yakoze ngo abuze Tehran guhingura ibirwanisho by'ubumara bwa uranium. Igitero cy'abarwanya leta muri Yemen ku kibuga cy'indege mu manuko bwa Arabia Saudite cyakomerekeje abantu 9 ejo ku munsi wa kabiri. Ayo makuru agashikirizwa n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite. Mu ntango z'uwo munsi nyene abahuti barwanya leta ya Yemen bashikikiwe na Iran bavuze ko bagavye igitero ku ndege z'intambara ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Abha bakoresheje indege za drone zitagira umudereva nkuko byashikirijwe na televiziyo yabo Al Masira. Leta zumwe za Amerika igihugu gishigikiye Arabia Saudite muri yo ntambara muri Yemen yaranebaguye ico gitero ivuga ko cyakozwe hakoreshejwe ibirwanisho n'ubuhinga bwatanzwe n'igihugu cya Irani. Iki gitero kibaye mu gihe hari uruhagarara muri ako karere inyuma yaho Washington yagirije igihugu cya Irani ko aricyo cyarashe indege ya Amerika itagira umupilote mu karere k'amazi mpuzamakungu hamwe no kurasa ubwato bw'ibitoro mu kigobe cya Omani. Ibyo byagirije byose igihugu cya Iran kikaba cyarabihakanye. Ibihumbi by'abanye Venezuela babimukira nibo binjira muri Colombia buri munsi kurondera ibifungurwa n'imiti bataronka mu gihugu cyabo, abandi bakaguma muri Colombia ahavugwa ko hari umuliyoni umwe n'ibice bitatu by'abanye Venezuela bahungiyeyo nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Ibitigiri by'abimukira bahunga inzara n'ubukene bw'imiti muri Venezuela birabandanya byiyongera mu gihe ivyo kubafasha navyo bibandanya bigabanuka mu bihugu bibakira. Abasaba uburenganzira bwo kuba muri Colombia barabwimwa kuva mu kwezi kwa 2018, abandi bakaba bariko barirukanywa kubwo kutagira ibyangombwa.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aheje kuwa kabiri. Rwanda rwatangaje ko rwiteguriye gufasha igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iba ku butaka bwa Kongo. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha bakuru Perezida Paul Kagame yavuze ko iyo mirwi itabangamira Kongo gusa, ahubwo inabangamira ibihugu bibanyi n'abandi. Eric Bagire ubusara duha ibindi kuri iyi nkuru.
Urwanda rutangaje binyuma y'igihe gito igihugu gituranye cya Republika ya Demokarasi ya Kongo gitangaje ko kigiye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu butaka bwayo. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo mu minsi ishize yavuze ko mu bibazo bibangamiye igihugu cye birimo n'iby'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa i Kongo. Yavuze ko nibiba na ngombwa azasaba umusanzu ibihugu bituranye mu rugamba rwo kurandura iyo mitwe. Imwe muri iyo mitwe havugwamo FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, kandi bamwe mu bawubereye ku isonga u Rwanda rwamye rubashinja uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hanavugwamo indi mitwe nka Red Tabara bivugwa ko igizwe n'abarwanyi b'Abarundi n'iyindi. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe niba igihe u Rwanda rwakwitabazwa rwiteguye guha umusanzu warwo Kongo. Kuri Perezida Kagame ahubwo byaratinze.
President of Congo said, President Felix Tshisekedi, we will join yesterday. So we have no, we've been waiting. And I am glad.
Aragira ati ku bya Kongo nibyo Perezida wa Kongo yavuze, Perezida Felix Tshisekedi, tuzabafasha twari twabitegereje, kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe, kandi kigira ingaruka kuri Kongo, kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese. Rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo, tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho. Ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo Perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza. Iki kiganiro umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kigiranye n'abanyamakuru igihe u Rwanda rwitegura kwizihiza ku nshuro ya 25 umunsi wo kwibohora. Akomoza kuri urwo rugendo, Bwana Kagame yavuze ko mu myaka za 1994 we na bagenzi be bahisemo kwegura intwaro kuko hari igice cy'Abanyarwanda cyari cyaraciriwe ishyanga cyarabujijwe uburenganzira bwabo. Perezida Kagame akavuga ko nyuma y'imyaka 25 u Rwanda rwibohoye asanga hari byinshi kandi byiza bimaze gukorwa mu nzego zitandukanye n'ubutegetsi abereye ku isonga, ariko ko intego ari ugukomeza.
Navuga ko aho tugeze mu myaka 25 ari mu nzira y'ibyo twifuzaga ku rwego runini, ariko sinavuga ngo ikintu cyose. Nk'urugero, niba twaragabanyije ubukene bw'Abanyarwanda niyo byaba kugabanya ku 10% cyangwa ukagabanyaho 20% ku 10%, ari ngo dushigaje gusa byaba ari byiza cyane. Turi kuri 25% basigaye b'abakene cyangwa 30%. Urumva ko twagabanyije ibyo ari byo byose.
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu myaka za 1994 wari ku isonga mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, bongeye kumubaza niba yiteguye kuva ku butegetsi cyane ko amajwi ya rubanda adasiba kuzamuka, amubwira ko bakimukeneye ku ntebe y'ubutegetsi. Ni ikibazo Perezida Kagame yasubije mu buryo budatomoye, gusa avuga ko na kare kose kuba Perezida bitaturutse ku bushake bwe. Akavuga ko kuri we no ku rugamba rwo kubohora u Rwanda intego nyamukuru yitaho kuba Perezida.
In the fight I could have lost life like many of us lost their lives.
Aragira ati mu mirwano ndashoboraga kuhasiga ubuzima nk'uko abandi benshi bahasize ubuzima bwabo, yewe sinigeze ndwana ngo nzabe Perezida.
If the story had been that of fighting to be president, I wouldn't have participated.
Mukuru iyo biza kuba kurwanira kuba Perezida sinari buzemo. Intego yanjye narwaniye kugira igihugu ntari mfite ngatanga umusanzu mfatanije n'abandi tukagera ku mpinduka zari zikenewe mu gihugu cyacu. Rero niba ushaka kuba Perezida itegura ubutaha uzabijyemo, ariko ugomba kubiharanira. Iki kiganiro cyahuje umukuru w'igihugu n'itangazamakuru cyabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho ubutegetsi buhafata nk'igicumbi cy'amategeko akomeye. Muri 1994 muri iyi ngoro niho harimo abo ku ruhande rwa FPR bagombaga gusaranganya ubutegetsi na leta yari iyobowe na Perezida Juvenal Habyarimana nk'uko amasezerano y'amahoro ya Arusha yabiteganyaga. Abo bari kumwe n'ingabo za RPA zari zibarinze. Nakwibutsa ko habura amasaha make ngo u Rwanda rwizihize ku nshuro ya 25 umunsi wo kwibohora. Ni umunsi ubabura itariki enye z'ukwa karindwi buri mwaka. Wagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri kuri iyi nkuru, kuri Paul Rusesabagina icegera cy'umukuru wa MRCD kurungika abasirikare b'u Rwanda muri Kongo ngo ntivyo babitangaje, yavuganye na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Ibi bintu ntabwo bidutungura na gatoya, kuko tuzi neza yuko ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda rujya muri Kongo kandi rwitwaje yuko rugiye kuvanaho imitwe yitwaje intwaro. Ibi byarabaye muri za 1996, byateye intambara ikomeye yaje kwitwa intambara ya mbere yo ya Afurika ikomeye gihangangiza muri 1998. Ntabwo byadutunguye igihe ingabo z'u Rwanda zateraga zigakurikira impunzi muri Kongo muri za 2000 n'ibindi, barakomeje barongera baratera barongera baragaruka, ndetse byageze n'igihe na n'ibihugu bya SADC birimo za Zimbabwe zibivanga muri zo ntambara ndetse na za Angola. Ntabwo rero ari ubwa mbere tubibona, ahubwo yaba Perezida w'u Rwanda we yabyita kuko biri, akavuga ati u Rwanda twebwe tugiye kwishakira amabuye y'agaciro muri Kongo, wakongera akadufungurira inzira.
Muri kuri mwebwe niyo ntambara ntabwo ari ikibazo cy'imitwe itwara gisirikari, ni ikibazo cy'ubukungu.
Imitwe itwara gisirikare kuva mu myaka 23 ishize kugeza none, u Rwanda rwagiye ruvuga, Perezida Kagame yagiye avuga yuko agiye kuyivana muri Kongo rimwe na rizima. Ariko kugeza uyu munsi nta mutwe n'umwe bigeze bashobora kuhavana, aho kuhavana kugira ngo bahavana imitwe yari yiyongereye. Ntabwo rero ikijyana u Rwanda biragaragara muri Kongo ntabwo ari ukujya kuvana iyo mitwe, kuko tuzi neza yuko ibibazo nka biriya bya politike ikibikemura ni ibisubizo bya politike. Iyo mitwe bakayizana bakayishyira hariya ikicara ikaganira n'abahuza, noneho ikaganira n'abayobozi b'ibihugu bakabona umuti uzaramba.
Hagati aho Bwana Rusesabagina Paul, kuva ejo ntabwo ukiri perezida wa MRCD, uri vice perezida, ibyo ngibyo byubisobanura gute?
Ariko ibyo nabyo nta gitangaza kirimo, kuko muri MRCD turi abantu b'abademokrati cyane, kandi no mu masezerano twagiranye dukora MRCD muri za 2016 mu kwezi kwa 11, twari twarasezeranye yuko tuzagira icyo bita presidence tournante. Amashyaka abiri icyo gihe yararemye yarakoze MRCD akajya agenda asimburana mu buyobozi mu nzego z'ubuyobozi. Haza kuzamo rero ubwo ayo mashyaka ya mbere yari CNRD na PDR Humure n'ubundi gihe nari imbere y'umuyobozi CNRD kayoborwa na Bwana Wilson Irategeka, noneho rero haza kuzamwo na Ererembo yabari abasore babariskape yobowe na Sankara Major Sankara nkuko abantu babizi ariko utagihari ubungu hari umuhungu witwa Kabuto Kasimu niwe ubungu umuyobozi wayo akitwa umuyobozi wa kabiri ukurikira Sankara kuko Sankara iteka ryose azahora umuyobozi rero hinjiyemo na twagira mungu na RDI muze nawe buriya nawe numwe mu ba vice president nareje ari ubundi nawe azagerwaho azaba umuyobozi muri ro muri Mercedes dufite demokarasi mu president araza kayobora umwaka akavaho unda kayobora undi mwaka akavaho unda kazayobora undi mwaka bigakomeza bikazenguruka nicyo mu gifaransa bita presidence tournante
ubu rero president wa MRCD ninde muri uyu mwaka uri imbere
ejo saa sita z'ijoro no kuvuga ijoro ryakeye ejo kuzakomeza kugeza ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2022 MRCD izabiyoborwa na Wilson irategeka ari nawe muyobozi wa CNRD
Bwana Rusesabagina Paul ndabashimiye cyane
murakoze cyane Bwana Thomas
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho leta y'u Burundi yatsinzwe mu rubanza yari imaze imyaka 2 iburana muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yari yitwaye yanga ubutwari inama nshinga mateka y'uwo muryango umunyarwanda Martin Ngoga sentare yasomye ingingo ejo kwa kabiri ivuga ko ibirego vy'u Burundi atashingiro bifise Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru
Urubanza leta y'u Burundi yatsinzwemo gwari washengishijwe imbere ya sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ntango z'umwaka w'2018 ikirego c'u Burundi cijyamiriza gutwara inama nshinga mateka yako karere ka EAC Nestor Kayobera aburanira u Burundi yemeza ko ico kibanza cari kigenewe u Burundi k'umunyarwanda Martin Ngoga atwara inama nshinga mateka y'uwo muryango yatowe hawonyanzwe amategeko mu kwezi kw'12 umwaka w'2019
twe twitwaye dusaba yuko Sena yufata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya era baze guhagarara mu cyacu twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga mateka yahonyanze itegeko rigenga ukwira amashinga mateka ikora cyacu kubijyana n'ibitigiri biba bihari mu batora abashinga mateka barundi ntibatoye n'abashinga mateka batanzania ntibatoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'imiburi iburi ica gatatu c'abashinga mateka baba bari muri sare babatoye ibyo bitegeko ntivyakurikijwe nico cyumva cyose yuko bovuga yuko amateka atakurikijwe hanyuma amateka atakurikijwe murazi ibyo bikurikira nuko amatora asubirwamo bakurije amategeko kuko murabona mu gihe twokwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mu kwinda amashinga amateka ibihugu bibiri bitarimwo ejo hashobora gufata hashobora kuza yindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo hada utere igihugu cy'u Burundi bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umuryango muri kahise
kuri uyu wa kabiri sentare nkuru y'uwo muryango yasomye ingingo ya nyuma umucamanza madame Monica Kariegira Mugenyi aturuka mu gihugu cy'u Buganda ari nawe atwara abacamanza b'igisata ca mbere cyo sentare niwe yasomye urubanza
It is abundantly clear that the production of prima facie evidence is essential to putting a response
Ati biragaragara ko abwirizwa kuboneka ibyemeza bikwiye bishigikira iki kirego cy'u Burundi tubihuje n'ibyemeza hamwe n'ibyabona by'uburegwa niyo dufatira ingengo ya nyuma nico gituma mu ngengo ya nyuma twemeje ko uwitwaje atabyemezo bihagije yatanze bigaragaza iho nyangwa ry'amategeko mwitogwa ry'ubutwara inama nshinga mateka dutegetse ko ikiringo ciwe cubahirizwa
in the result with tremendous respect
kubwo Rwanda rwa leta y'u Burundi Maître Nestor Kayobera aragaya ugwaciwe naho atavyinshi yabwiye bamenyesha makuru yarusha kucicaro ca sentare yemeje ko yongengo atari nziza ku gihugu ciwe ukibazo ko azokunguruza canke atazokunguruza urubanza Kayobera yavuze ko akirikare kugira ngo agire ica bivuze ko kurundi Rwanda Fred de Mukasambide umwe mu bashinga mateka yaburana ku Rwanda rwa Martin Ngoga yankwa no Burundi wewe arashima iyo ngingo
court has okayed to the extent that the speaker as he was elected shall be up to the very end of the life of the
court ati senarije kwemeza ko utware na mashinga mateka abwirizwa gutesha gaciro ikirego cy'u Burundi turasaba ko atagihugu na kimeco subira kuza kutubuza amahoro mugihe turi mu kazi kacu ibyo abategetse bacu bafise bashikiriza babibwira na mashikira nganje canke inama y'abakuru b'ibihugu ubwabo kuko twebwe turigenga nk'abatowe n'abanyagihugu bamenye mu batureke dukorere abanyafrika y'ubuseruko yaba leta y'u Burundi canke ikindi gihugu batureke twigenge koko bamenye ko ubu tutagikorera igihugu kanaka ivyo twabisize inyuma
assembly for East Africans we are no longer your own leave us to do our job
abandi bashinga mateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu cha Kenya babona ko izo mpare zifitanye isano no kutumvikana mu bya politike hagati y'ibyo bihugu bibiri Rwanda no Burundi
kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere tutaviri yasi ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mitarambere rya yase
kuharibu biashara ya jumuiya
ikiringo cina amashinga mateka ca uragiteye impari ni kigira kane ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo na amashinga mateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri 2006 hakurikiye uturuka muri Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika muri 2012 hanyuma Buganda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika muri 2017 iyo na amashinga mateka igizwe n'abashinga mateka 54 baserukira ibihugu bitandatu bagize akarere ka EAC arivyo Burundi Rwanda Buganda Tanzania Kenya na Sudan Yepfo Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mbwira mushikizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa karindwi 1775 hari kuwa mbere uwo munsi George Washington yatangiye akazi k'umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarwanye intambara y'ubwigenge intambara yo guharanira ubwigenge bw'abanyamerika yamaze imyaka 8 yatangiye mu 1775 irangira mu 1783 itangira leta zunze ubumwe za Amerika nk'igihugu ntiyabagaho hariho koloni 13 zitandukanye z'Abongereza buri koloni yari ifite ubutegetsi bwayo bwite buhagarariye kandi bukorera bunavugira umwami w'Ubwongereza abaturage b'izi koloni 13 nabo barabagaragu b'umwami w'Ubwongereza Bijya gutangira rero umwami w'Ubwongereza yagize ikibazo cy'imari maze guhera mu 1764 atangira gushyiraho amategeko atandukanye azamura cyane imisoro bamuhaga kugera ndetse no gusoresha amakarita abantu bakina byarakaje cyane abaturage ba koloni maze barabyanga basobanura ko ibyo byemezo byose byanafashwe nta ntumwa n'imwe ibahagarariye mu nteko ishinga amategeko y'umwami hariya I Londres umwami yategetse ingabo ze kubahiriza amategeko yo ku ngufu no guhana abo baturage be bari iriya muri Amerika batangiye kumwigomekaho mu kwezi kwa 9 n'ukwa 10 1774 intumwa 55 za koloni 12 kuri 13 bateraniye mu mujyi wa Philadelphia umurwa mukuru wa koloni ya Pennsylvania kugira ngo bemeze igisubizo kimwe cya bose bagombaga guhumwami wabo bashaka no kumwumvisha neza uburenganzira bwa koloni naho ububasha bw'inteko ishinga amategeko ye kuri koloni bugarukira iyi nama yiswe Congress ya mbere ya Amerika Kongre yafashe icyemezo kandi cyo gutangira kwitegura intambara, ishyiraho n'uburyo bwo gutangira gutoza abaturage bazo babishaka ibyo kurwana. Koloni ntangabo zari zifite icyo gihe, ahubwo abasirikare basanzwe bari bazirimo barabu Bwongereza. Icyemezo cyo gushinga koko ingabo za Amerika zifite umugaba mukuru umwe rukumbi cyafashwe ku itariki ya 14 y'ukwa gatandatu 1775 na Kongre y'amakoloni ya kabiri yabayeho kuva mu 1775 kugera mu 1781. Koloni zose uko ari 13 noneho zari zihagarariwe muri iyi Kongre ya kabiri. Bukeye rero nyine icyo cyemezo cyo gushyiraho umutwe w'ingabo umwe rukumbi ku itariki ya 15 y'ukwa gatandatu 1775, Kongre yatoreye George Washington ku majwi 100% y'abari bayirimo kuyobora uwo mutwe w'ingabo umwe rukumbi uhagarariye rero kandi urwanira izo koloni zose 13, aho kugira ngo koloni imwe imwe igende urwana ukwayo. Bose bamwemeye kubera ubunararibonye yari afite. Koko rero George Washington yari yarigeze kuba ofisiye mu ngabo z'Ubwongereza mbere yo gusezera ajya kwihingira. Ariko rero hagati aho yavukiye muri Amerika ni naho yakuriye muri koloni ya Virginia. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu 1775, Washington yambaye uniforme ya gisirikari yaje imbere ya Kongre afata ijambo yemera ku mugaragaro inshingano yari yaraye imuhaye. Ijwi rya Amerika, nshuti rero urabyumva nawe, iby'intambara nta wabivuga uko yagenze umunsi ku munsi, gusa intambara urabizi neza nawe, so kwitemberera byo kwitemberera. Abongereza baratsindaga bakongera bagatsindwa, no ku rundi ruhande nuko. Mu rwego rwa politiki ariko, ku itariki ya 4 y'ukwa 7 1776, Kongre ya kabiri ya Amerika yemeje inyandiko itangaza ubwigenge bwa koloni zose uko ari 13, Independence Declaration, kandi ivuga ko izi koloni zishyize hamwe mu gihugu gishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi koloni 13 nizo mfura za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu igizwe na Leta 50 muri iki gihe. Intambara yarangijwe burundu n'amasezerano y'i Paris mu Faransa yo ku itariki ya 3 y'ukwa 9 1783. Muri aya masezerano, Ubwongereza bwemeye burundu bidasubirwaho ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. George Washington we yarangije intambara y'ubwigenge afite ipeti rya general. Yavuye mu gisirikare ku itariki ya 23 y'ukwa 12 1783. Yisubiriye mu cyanya cye ajya kwikomereza imirimo ye y'ubuhinzi. Ariko politiki yaramukurikiranye maze aza kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda ebyiri, kuva mu 1789 kugera mu 1797. Mbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategekwaga na Kongre, umukurambere w'Inteko Ishinga Amategeko y'iki gihe nayo yitwa Kongre. Mu 1776 iyi Kongre yagize George Washington general w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko nta musirikare n'umwe ushobora kugira ipeti risumbye irirye. Kugera rero igihe Inteko Ishinga Amategeko Kongre izafatira ikindi cyemezo kibivuguruza. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha haniyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kandi kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.